Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Mu Burundi umunyeshuri wese wiga mu mashuri acumbikiwe agomba kuzabanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona mbere yo kwakirwa. Kubapima bizakorwa hagati y'itariki ya 10 n'iya 14 z'uko kwezi kwa 9. Ni icyemezo ababyeyi b'abanyeshuri bakiriye neza, ariko kandi banafite amakenga atuma hari ibyo basaba leta.
Aho bicara mu mashuri, aho baryama, birya bintu byo kujya amajyama nabo. Ubona byo atari kibazo nk'ikindi. Corona kishobora kuzana naho nyine. N'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro na zonyene zigwe.
Abo ni bamwe muri abo babyeyi. Mu Rwanda mu mikino ya Afrobasket igice cya kabiri gishyira icya nyuma, Tunisia ikinye na Cape Verde, hanyuma Senegal igakina na Cote d'Ivoire. Abahanzi bakomeje kwibuka umuhanzi w'umunyarwanda mugenzi wabo Jay Polly wamenyekanye cyane ndetse wafatwaga nk'umwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda, witabye Imana mu gitondo cyo ku munsi wa kane. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Duhere muri siporo n'imikino, bigeze he muri Afrobasket, imikino irimo kubera mu Rwanda y'igice cya kabiri gishyira cya nyuma. Turi kumwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Desire, imikino igeze he?
Urakoze Eugenie, ni ukuvuga ko imikino igeze mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma. Urukino rwa mbere rwo muri izo nkino ruheje kurangira, aho umugwi wa Tunisia watahukanye intsinzi y'amanota 75 kuri 65 ya Cape Verde. Agace ka mbere rero kagiye kurangira Tunisia ifite amanota 16 kuri 18 ya Cape Verde. Mu gace byagaragaye ko iyo migwi yasa n'iyinganya Tunisia no kubona yarangije ako gace iri imbere, nuko yahevye ibyo gutera amanota 3 kuko yari yabananiye, bagaruka ku manota 2-2 babona kurangiza ako gace basumbya Cape Verde amanota 2. Agace ka kabiri kari gatandukanye n'aka mbere, kubakinyi ba Tunisia karangije icyo gihugu gifite amanota 23 kuri 15 ya Cape Verde. Amanota 12 yose ya Tunisia akaba yinjiye kuri 3-3 ivyari vyanse mu gace ka mbere. Muri ako gace kandi Tunisia kiretse ko yagema cyane yavyifashemo neza no mu kuzibira. Iyo migwi rero yacigenda kuruhuka, Tunisia ifise amanota 39 kuri 29 ya Cape Verde. Agace ka gatatu Tunisia yabandanije ije imbere, ako gace karangira icyo gihugu gifise amanota 20 kuri 15 ya Cape Verde. Agace ka kane ari nako ka nyuma, umugwi wa Cape Verde niwo washoboye kugatahukana ku manota 21 kuri 16, ariko ntacyo byahinduye kuko Tunisia yari imaze kubaja imbere, icya mbere irangiza urukino ifise intsinzi. Tunisia rero ikaba ibaye igihugu cya mbere kironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rwitegekanijwe ko ruzoba kuri uno w'Imana. Icyo gihugu kiracyarindiriye umugwi bazotana mu mutwe, kuko urukino ruza Cote d'Ivoire n'igihugu cya Senegal nago bamaze gutangira. Igihugu cya Tunisia rero kikaba gitegereje utahukana intsinzi akaba ari bazohura mu rukino rwo kuri uno w'Imana ari nago rwa nyuma.
Desire Hatungimana, ndagushimiye kuri aya makuru.
Murakoze namwe je.
Mu Burundi umunyeshuri wese wiga mu mashuri acumbikiwe agomba kuzabanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona mbere yo kwakirwa. Kubapima bizakorwa hagati y'itariki ya 10 n'iya 14 z'uku kwezi kwa 9. Amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu akazatangira kuri iyo tariki ya 14. Mugenzi wacu uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroje Birikaneza,
ubuze bushikanganje bujejwe amagara y'abantu niwe yabitangaje ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu ku muhingamo. Yavuze ko umunyeshuri azoba arekuriwe kwinjira mu ndaro wenyene ari uzoba afise ibipimo vyerekana ko ata bwandu bw'umugera wa corona afise. Muganga Jean Bosco agira uko ushaka yemeza ko utunenge twari twibonekeje mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri uheze, aho hatangura gufatwa ingingo yo kubanza gusuzuma abanyeshuri bo mu mashuri y'indaro bavuye mu biruhuko. Ubu twatorewe umuti, uku niko abisigura.
ugambere twari twabahaye iminsi itatu gusa mwumvise uko twagize iminsi itanu tuzopimira mu burere bwose bw'ubuvuzi mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira umunyeshure yipimishe ahari hose ibitaro by'ubuvuzi dufise bikaba birenga 48
muganga agira kwishaka avugira ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yemeza kandi ko ibintu byose bikenewe kugira ngo isekeza ryo gupima abanyeshure rigende neza bihari
tuzosha turaba ingene twongereza abapima ababe benshi muri ivyo bisata hanyuma ibicanye n'ibikoresha twobahumuriza birakwiye n'ibicanye n'imiti nta kibazo dufise irakwiye
ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko abavyeyi bakiriye ingingo maze gyegera bamwe mu ntara za bubanzana c'ibitoke mu buraruko bushuburengero barayishima ariko bagasaba ko haba izindi ngingo mperekeza
aho bicara mu mashuri aho baryama birya bintu byo kujya amajyama nabo ubona byo byo atari kibazo nk'ikindi korona kishobora kuzana naho nyine n'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro nazo nyene zigwe
umwana agiye agwaye ni ngorane ku bavyeyi atanduye nituze mu bavyeyi mu isanzwe ingingo twayakiriye neza nk'umuvyeyi afise umwana wacaje mu kigo cy'indaro
bari abatiga bataha nabo nyene bazohava baza babasange ingorane zishari ingorane twasaba leta rero ko ahubwo yo tegura uburyo abanyeshure bashobora kwiga batandukanye abanyeshure bagume barundana kwa kundi
eka namwe abanyeshure muri zo ntara niko babibona
mwese tuzogenda azi uko atagwaye
none bajya nabo baza baba inyuma y'uburaro baba hanze ntitutokwicarana ku ntebe imwe cyangwa ko tubona mu ishuri usanga intebe imwe cyangwa abantu batatu cyangwa bane tugeze kujya gufungurana ko turundanukamenga turi mu isoko bisaba yuko tuba turi bake bake uhumva bidateranya makenga abahamurara ku bumatera muri batatu mukagerekerana
abanyeshuri barenga 130 ba mu ndaro nabiga bataha ariko biga mu bigo bifite uburaro niyo bitezwe gupimwa nk'uko ubushikanganje bw'amagara y'abantu bitangaza haraheze iminsi mu ntara zitandukanye hakirundona ngozi mu buraru kwavugwa abantu benshi bandurikiza ca COVID-19 hamwe no muri za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushiburengero bamwe mu bahinga bajeje mu magara y'abantu bemeza ko hisunzwe ibitigiriza abantu banduye mu ndwi zina ziheze bikagereranywa n'ikiringo kingana gutyo nyene cazibanjirije habaye kwiyongera kw'abantu bandura ku bice birenga 200%. Muganga Jean Baptiste Nzoriyonka nkuze munyamabanga ntayegayezwa mu cyanganje bw'amagara y'abantu kwa 2024 ukwezi guheze yabwiye amenyesha makuru ko tabiharuro bigezweho bwo bushikanganje bugira kubijanye n'abandura bakira n'abahitanwa na coronavirus
ibitigiri hariho ikigo kijejwe kuvyegeranya nibaza ko atabitigiri bihari bigezwe ko uno munsi bari baje bafise ntavyo batweretse mugaba batubwiye ko bagiye kubyegeranya
abategetsi b'abarundi uhereye kuri president Evariste Ndayishimiye nubwo bahimiriza abantu ukwikingira ntibahisha gashavu bafitiye abavuga ko abandura bamaze igihe biyongera aha president Ndayishimiye kagaya mu mesha makuru Ezras Ndikumana akorera itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP hamwe na radio y'abafaransa RFI hari kwa 19 kwezi k'umunani guheze ari kaganira n'abarundi ba mahanga bari kwasozera indwi yabahariwe
hariho umurundi ababajwe cyane nuko covid mu Burundi taratugana muhamwumva ku maradi avugira kuri RFI arababaye ngira kare mu kwiyahura kubera covid itarugarana abarundi umuntu akavuga kuno munsi abarundi bitaro byose byuzuye bakakiro nkawe bivuriza kubera covid
niwe murundi umenyesha makuru wenye nasigaye arota Burundi bugwa mu manga arota barundi bamarana arota barundi bapfa siwazobona covid irashitse neza gutwicarije
abategetsi b'Uburundi batangaje mu kwezi guheze ko bazakina incanco bakanazibika mugabo basigura ko batazigera bahimiriza abanyagihugu kuziteza gusa umushikanganje ajejwe umutekano ari nawe ahagarariye mu gihugu igihugu jejwe kugwanya COVID-19 Jehovendira Kobuca yemeje ko uzokenera urukingo azoruhabwa ariko akiyemeza ko ataco azobaza leta ruwamutse rumugize ko ingaruka mbi ibiharuro vya nyuma bitangwa n'uwo mugwi zerekana ko abantu batarenga 10 yari bamaze guhitanwa n'ikiza ca COVID-19 ku barenga 11,000 basanganywe ubwandu bwacu ku bantu barenga 50,000 bamaze gupimwa kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 umuntu wa mbere yamenyekanye ko afite ubwandu bw'umugera wa corona mu Burundi Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane ndetse wafatwaga nk'umwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo ku munsi wa kane uyu muhanzi Joshua Tuyishime wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi nka Jay Polly yaramaze amezi agera kuri 4 afunze yitabye Imana ubwo yaragejejwe ku bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali aho bivugwa ko yageze arembye ntabwo ariko hari hatangazwa neza icyabaye intandaro y'urupfu rw'uyu muhanzi Benshi mu bakunzi be n'abahanzi bagenzi be bashenguwe n'urupfu rwe, bavuga ko agiye akiri muto kuko yapfuye afite imyaka 33 y'amavuko. Mugenzi wacu Tim Ishimwe avuganye n'abahanzi b'Abanyarwanda baba inaha muri Amerika. Didas Ntakirutimana uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Mr D na Mick Rowland Mutoni bamubwira uko bakiriye urupfu rwa Jay Polly nk'umuhanzi mugenzi wabo.
Ubundi umuntu yapfuye, urupfu ni ikintu kitamenyerwa na rimwe. Umuntu yapfuye abagiye, ntabwo abazongera kumvikana, ntabazongera guhura n'abantu, ubuzima buhagaze. Ni ukuvuga ngo n'ibikorwa aba yarakoze bibaho, yego wenda yari by'indashyikirwa birakomeza bikavugwa, ariko urupfu rurababaza. Nk'ibyumva ufite ntabwo sinzi ukuntu nabikubwira, ntabwo nabyemeye. Cyane ko burya iyo umuntu atarwaye ngo umenye ko arwaye, kubera ko Jay Polly ni umuntu ukomeye, ntabwo ari kurwara ngo abantu ntibabimenye. Kumva gusa ngo umuntu arapfuye biragorana kubyakira, kwiza n'ubu ngubu biragoye kugira ngo umuntu abyumve.
Mr D, uri umuhanzi ukorera ibikorwa byawe bya muzika no muri Amerika, Jay Polly yari mu Rwanda niho yanapfiriye. Abahanzi bashobora kugira byinshi bahuriramo cyangwa ahantu henshi bahurira, ari ibikorwa mwaba mwarigeze guhuriramo wenda nk'ibitaramo?
Ntabwo twari tuziranye ku buryo bukomeye, gusa twigeze kuvugana igihe gitoya hashize igihe turavugana, nyuma nza kubura connections, ariko ibihangano bye n'ibikorwa byose narabikurikiranaga ku buryo rwose umunsi ku munsi nabaga mbona ibintu byasohotse, umuntu arakora, umuntu aritanga, yarakoraga ku buryo birababaje. Vraiment kuba umuntu agiye yakira umwana yarageze igihe cyo gukora no kunezerwa n'ubuzima bwe, icyo gihe yarageze. Ubwo rero ntabwo twamenyanye, sinagize amahirwe yo guhura nawe, ariko twaravuganye. Nyuma yaho ntabwo twavuganye cyane, urebye byabaye nk'ibihagaze, ariko buri muntu ku giti cye agakora ibye n'undi agakora ibye, tukajya nkajya nkurikirana ibyo nkamenya.
Benshi mu bafana ba Jay Polly cyangwa mu bakunzi be batangiye kuvuga ko urupfu rwe rusize icyuho muri muzika nyarwanda. Ibi nawe niko ubibona? Urabona ari iki kigiye guhinduka mu muziki nyarwanda? Niki ubona abahanzi bagomba gukora kugira ngo bazibe icyuho cya Jay Polly?
Urupfu rwa Jay Polly ni igihombo gikomeye ku Rwanda no kuri muzika nyarwanda muri rusange, kubera ko ntawe uzazana ikirungo cya Jay Polly mu muziki nyarwanda. Buri wese agira umwihariko we, yari afite umwihariko, yari afite ikirungo ashyiramo ku buryo iyo yazaga umvuga ngo ni Jay Polly uvuze. Ubwo rero hajemo icyuho gikomeye, ku buryo nyine biranagorana kugira ngo uvuge ngo uyu nguyu agiye kutubaza wazaziba icyuho cy'ugiye. No, ntabwo bibaho. Wenda muragerageza kugira ngo mwibagize abantu akababaro abateye, ariko ntabwo mu by'ukuri waziba icyuho cy'umuntu udafite impano ye. Impano ye yariye ni impano igiye nyine, biragoye kugira ngo umuntu azaziba icyuho.
Nk'umuhanzi mugenzi wawe uzamwibukira kuki?
Nzamwibukira ku bikorwa byinshi yakoze. Kugeza n'uyu munsi nta wundi muntu uzakora ibyo yakoze. Yabikoze ku giti cye, abikora mu gihe cye, abikora nkawe. Buri wese azakora ibye, ntawe uzakora ibya Jay Polly. Ariko ntabwo navuga ngo nzamwibukira kuki, se ni iki byose?
Maze kuvugana na Mr D, umuhanzi w'umunyarwanda ukorera ibikorwa bya muzika no muri Leta Zunze Amerika muri Leta ya Ohio. Navuganye kandi na Mick Rowland Mutoni, nawe ni umunyarwandakazi uririmba utuye muri Leta ya Georgia. Nawe ntangira mubaza uko yakiriye urupfu rwa mugenzi wabo Jay Polly.
Narumenye yesterday kuva kuri friend wanjye. Nabonye yapostinze kuri page ndavuga se ibi ni ibiryo, mubajije arambwira ngo yego nibyo. So byambabaje cyane, byambabaje kuba umuntu nk'uwo agiye akiri muto afite a lot of dreams nyinshi, inzozi. So jewe nkanjye byambabaje cyane. Na n'ubu ndakibaza ni iki cyatewe n'urupfu rwe, arimo abantu batangiye hip hop mu Rwanda.
Urabona urupfu rwe rugiye guhindura iki mu muziki nyarwanda?
Oh, of course, ni legend. So abana bato bamureberagaho, icyo nzi cyo for sure, hari ibigiye guhinduka.
Nk'ikintu wumva uzamwibukiraho nk'umuhanzi mugenzi wawe ni iki?
Jewe nakunda nga music iwe, like hip hop ko naririmba byanshimishaga nari umufana we.
Hari ubutumwa waha abakunzi be, ubwo ndavuga n'umuryango we ndetse n'abahanzi b'abanyarwanda muri rusange?
Ubutumwa naha abantu bamukunda no gukomeza bakihangana, no gukomeza bagasengera famiye ye, no gukomeza kandi bagashyigikira n'ibikorwa bye, ntibazamwibagirwe.
Mr. D na Mike Mutoni, abahanzi b'abanyarwanda bakorera ibikorwa byabo bya muziki hano muri Amerika, ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ku wa mbere ushize yahuye n'urubyiruko rwikorera ku giti cyarwo rufite imigambi yo kwiteza imbere mu mujyi wa Bujumbura. Yabemereye ko azafasha abafite imigambi isobanutse bakazabona inguzanyo. Cyakora urwo rubyiruko rwagaragaje ko rufite intambamyi zo kubona amikoro yo gutangiza imigambi yabo. Perezida Ndayishimiye yabemereye ko azabafasha kubona inguzanyo mu mabanki yo gutangiza ibikorwa byabo. Iyo nama y'umukuru w'igihugu n'urubyiruko ibaye mu gihe urubyiruko muri rusange mu gihugu cy'u Burundi rwugarijwe n'ibibazo birimo ubushomeri buri ku gipimo cyo hejuru cyane n'ikibazo gikomeye cy'ibiyobyabwenge. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo yajyanye ikiganiro na Francis Ruhero, umunyepolitiki wigenga, na Bernice Irumva wari witabiriye inama y'umukuru w'igihugu n'urubyiruko ba rwiyemezamirimo mu mujyi wa Bujumbura, hamwe na Eric Nsengiyumva. Uyu aharanira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo barimo nk'iby'ibiyobyabwenge. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Bernice Irumva aratangira avuga uko iyo nama y'umukuru w'igihugu yagenze muri rusange.
Muri rusange yabaye inama nziza yo kudutera intege no kumenya ibigezweho mu Burundi, kuko hariho ibyo tutari bwatahukirwe neza ko bigenda, no kuduhimiriza mu byo gukunda igihugu no gukunda gukora cyane.
Iyo nama yari yitabwe n'abantu bangana iki?
Twari benshi cyane, ugereranije bagerageje guharura twararenga 5,600.
Ibihe mwashikirije ibibazo nyamukuru mwashikirije umukuru w'igihugu?
Kubaronse akaryo ko gushikiriza ibibazo umukuru w'igihugu haniniya ibyavuzwe n'ibijyanye no kuronka imitahe no kuronka ingurane zo mu mabanki, ikindi kuronka ubushobozi bwo kumenya kwaka imigambi ishobora kuronkera imitahe cyangwa imwe bita mu Gifaransa le projet bancable. Ubumenyi rero nubwo kenshi usanga kugwaruka bwinshi udafise, ugasanga benshi kurize ibyo gukorera abantu, ugasanga bijyanye no kwikorera ntibifite ubwo bushobozi bwo gushobora gukora imigambi ishobora kuronka uburyo icyo bita finansema mu Gifaransa.
Mwari ko muravuga iyo migambi bankable iboneka ni nk'iyihe iyo mwashoboye gushikiriza, iyo mubona abo bakiri bato bashyira imbere imigambi babona ko ishobora kubaronsa izo ngurane n'iyo mitaha?
Muri iyo nama ahanini ni kwari gushikiriza imigambi, ahubwo kwari kutwereka abashoboye gukora imigambi igeze kure kugira badutere intege. Ntiwari umunsi wo gushikiriza imigambi, ariko haniniya baratubwira ibisata byihutirwa cyane kugira ngo byinjize amafaranga y'agaciro mu gihugu, nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi, igisata kijyanye n'amahinga butari n'agataka, igisata kijyanye n'ibyo by'ingenzi. Haniniya byinshi biba bihagaze aha, ariko byose bigenda ku kintu nyamukuru kijyanye n'urudandazwa hagati mu gihugu no hanze, cyane cyane hanze y'igihugu, kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjire mu gihugu.
Uravuze ko iyo nama itari gushikiza imigambi, yari abasanzwe bafise iyo migambi barayitunganije, nkamwe kubiberekeye n'uwe mugambi mufise?
Kubinyerekeye jewe nkorera cyane cyane mu gisata, nk'uko mubizi nsanzwe ndi umuririmbyi, nkorera mu gisata cyane cyane icyo cy'ingenzi, hamwe ikindi gisata rero nsanzwe nkoreramo ni icy'uburimyi.
Reka nze kuri Francis Ruhero. Francis Ruhero, inama nk'iyo hagati y'umukuru w'igihugu na bakiri bato ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere, muyibona gute?
Yego cyane, ubwa mbere jewe nibaza ko ari inama kuko hategerezwa kwama yaga hagati y'abariko barashaka ibyo bakora n'abafata ingingo, ariko rero jewe niweje mfatiye kuri izo Bernice atubwiye, nsanga umengo umwanya cyane uhari umengo ni nko guhimiriza mu gihe nafata ko umwanya nk'uwo ni umwanya cyane cyane wo gufata ingingo haraheze imyaka itari mike ibyo Bernice avuze ibintu abantu bahura nabyo n'intambamyi abakiri bato benshi ntibafise imitahe abarundi benshi bavuka mu miryango mito mito ugasanga barirwanye ko bariga abandi bagaca ubwenge bakamenya ibyo bokora hanyuma ugasanga ntibafite ububasha bwo kuronka amakredi mu mabanki inyungu nini kandi ntibafise icyo bajanayo nk'ingwate hama ugasanga n'ibyo bashoboye gukora ntawe ushobora kubibagurira kuko abarundi usanga badafise uburyo izo ngorane rero Bernice atubwiye igihe zivugwa haraheze imyaka cumi n'itanu bose bama bavugize igikenewe ubu si ukuza kubwira abanyagihugu abajene nk'uko nibankabo Bernice avuga ati jendi muri bibiri ubu sinibaza ko hakeneye kuja kumubwira ngo abamwereke ababishoboye bakwiye gufata ingingo zimubwira bati bwa bundi ya kapitali yoba inyungu mu mabanki urashobora kubisaba nimba ashaka kushikana indirimbo ziwe kure akeneye aho bamugurana haronka finansuma akeneye abantu babigura ikibazo rero je mbona kinini nk'uko yari abivuze n'ingingo umukuru w'igihugu rero niwe muntu wa mbere mu gihugu ashobora gufata izo ngingo ibyo bavuze rero yuko no mu mwaka uheze muyibuka ko yakoranije abakiri bato batari bake bahejeje amashuri no kwita akomakomeye abari bahejeje afite amagikomakomeye yari yabakoranije kugira ngo abasigurire yuko imigambi leta izobafashe ubundi twari dukwiye kurimbura haheze umwaka byagenze gute asubiye guhamagara abandi bakiri bato ababwiye ko akunda inyene bizogera he ikibazo rero nibaza si ukuguma babwira abantu ibi bizokorwa uku nibafata ingingo ukuruhara rwa leta bakubwira twafashe ingingo twabagwakirije amakapito yova ngaha aho bishoboka abagwakirije iby'amatongo yabo bobigira uku icyo mubise bakabereka hakaba icyo nakwita itunganywa planification kigenda mu ntunge kiwe ndabibutse dufise abarundi bari uno munsi munsi y'imyaka cumi n'umunani ibice 46 hafi miliyoni 6 z'abarundi dufise abarundi bari munsi y'imyaka 35 baba hafi ibice 75% ni ukuvuga miliyoni hafi 9 z'abarundi ni mbwabo nyine karavuga Bernice benshi batagira akazi abize n'abakize benshi bariko bibaza ibyo bashobora kujamo ibifata bajamo usanga ari izo benshi uburimisha nk'ubworozi ntibutunganijwe ibyerekeye gutwara abantu ibitunganyije nibyo biva kutujyana muri ya turizimu yari karavuga ibyerekeye ubudandaji ibyerekeye imyuga mito mito yose cyangwa rendisiyarizasiyo cyangwa amaproje atandukanye ashobora kujya mwabizi abo bantu bose ibyo bintu bidatunganyijwe ntacyo bitwungura baguma babibutsa ngo nibakore ngo nibakore erega gukora abajeni b'abarundi barabishaka ubwabo bakeneye ko bitunganywa bakamenya aho batumutwe ntibirigwe babishwa bababwira ibiyindi nibyo rero nshaka yuko Bernice yagerageje kuvuga incamake y'ubwabo nanjye nafati yaho ingingo zifatwa zikomeye kugira bumve icyo bakora
Bernice ku byerekeye izo ngurane muri iyo nama mwagiranye n'umukuru w'igihugu mwabonye bimeze gute uravuga ko usanzwe uri umuririmbyi kazi biroroha ku mitahe ku bakiri bato hariho amabanki azariho afasha abo bakiri bato bafise imigambi nk'iyo
ego cyane kuri ico cimitahe hariho intambwe zatewe baragerageje kudushikiriza cyo bitavuga ntinikigega n'umugwi navuga ni programa ijejwe kuzotanga ingurane itagira entere ico kigega kingana nkuko babitubwiye kingana n'imiliyaridi 48 y'amafaranga y'amarundi hakaba kandi na ya banki y'ugwaruka investissement pour les jeunes nayo nyene izotanga ingurane migambi uhereye ku makoperative hamwe n'amasosiyete nuko nyene abari ikiganiro n'ibintu byinshi bashoboye kudusigurira kuko n'abajejwe iyo fond izofasha imigambi ku mitumba yose y'igihugu irahari yarashoboye gusigura nyine bizogenda kandi bagiye ngo kugenda mu gihugu cyose basigura ingene bizokorwa ariko baratumenyesheje ko ubwo buryo buhari kugira ngo imigambi myiza yoroshwe uburyo ariko kandi bakazokora n'ikurikiranwa ubwo buryo ariko burakoresha mu kiringo cy'irya myaka ya mbere itatu aho usanga ishyirahamwe ritarahagarara neza kindi nk'intambwe y'ibiriko birakorwa icyo umukuru w'igihugu yadushikirije nuko hariho ikigo gishobora gufungura ubwenge mu bijyanye n'ubuhinga
ko kiri ubapfa rush aho bizokwakira kungungirwe abashaka gukariza ubwenge mu bisata bitandukanye barenga gato igihumbi cyo naco kiriko kirasozerwa kubakwa mu ntara ya Karusi mu byo badushikirije hanini ya nibyo ego ku bijyanye n'imitahe no kuri byifashe kandi kuri twe gugaruka tubona ko ari icyizere hasigaye tubona ishyirwa mu ngiro y'uko tuzoshikirwa nkaje rero nk'umuririmbyi gifata kijyanye n'iby'akaranga cyane cyane umuziki sinema tubabivuze ko cyane kuko kenshi bavuze turisme biba birimo ariko ntibabishimikiye ko cyane ko kenshi hari ukuntu ibyo bisata usanga umenga ntibyitaweho cyane mu gihugu bihabwa n'uburyo bukeye muri bici y'igihugu ariko ibyavugiye hajya biraduha umwizero ndibaza ariko abazaba bafise imigambi myiza ishobora guhabwa iyo ngurane iri mu gisata cya kiritire nibaza yuko nayo nyine izoronsa ubwo buryo kuko uburyo bavuze yuko ari ubw'urwaruka rwose atari ubwo igisata icyanke kiriya ahubwo ari ubwo imigambi myiza iteza imbere igihugu.
Reka nze kuri wewe Eric Nsengiyumva, iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye n'urwaruka wikorera utwabo rw'iBujumbura musanzwe muharanira inyungu z'urwaruka no kubafasha kuva mu bibazo ruhangana navyo nk'ibijyanye n'ibiyayura mutwe, iyo nama y'ugufasha urwo rwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere mwayibonye gute?
Murakoze kumpa ijambo. Iyo nama nibaza yuko ari ikintu cya mbere cyo gushimira n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi,
kubera ni ikintu kimwe cyoza gifasha urwaruka rwose icyo gikorwa yakoze, kubera ubwa mbere kiratanga umwizero. Ndibuka tugishaho umugwi wa mbere w'urwaruka w'igihugu, icyo kintu twari twaragishimikiye ko yuko tuzokwama turondera ukuntu urwaruka rwovugana n'abafata ingingo. Igihe rero nyen'icyubahiro Perezida w'u Burundi yaba yaravuganye n'urwaruka, ni ukuri n'ibintu byo gushima rwose biratuma urwaruka rugira umwizero. Nari narahuye n'abantu urwaruka ruvuye muri ivyo biganiro, bamwe turicarana abandi turayaga, bose bavuye bavuga bati uwo bafite icyo akora ubu yoshobora kugikora. Ariko ngerageje kugira nicyo mvuze ku mwihwezo nk'umuhinga w'ibato vy'urwaruka, nuko nk'uko Francis Rohero yabivuze, ibi bintu birasaba ibikorwa bitari bito, birasaba nk'ubunye ibibazo urwaruka rwo mu Rumonge rufise, sivyo bibazo urwaruka rwo mu Kirundo rwo rufise. Kandi ico no kwita sizero gisigo cyo bita des opportunite, ico no kuvuga nti ibituma urwaruka guma kamba rutera imbere nibisa n'ibyo mucanwe, bigasaba rero yuko uboneka umugwe w'abahinga werekana ivyo urwaruka rwose rukeneye bivanye n'akarere barimwo n'ibiriyo. Nk'urwaruka rw'imuhinga nirwo baruvuga ruti ari inzahabu, hariho n'ubundi Butare bagakora muri icyo gisata, abari mu rwaruka ruri mu Rutana bati turi muri Nikeri bakamenya ko ariho Nikeri, abari mu Rumonge bati twe twogenda mu kiyaga tugakoresha ubuhinga bwo kuroba rugezeho, twoca tuva muri Zandagara maze tugakura isaradine mu Burundi akaza ubwoko bw'isamaki zikozwe mu buhinga bugezweho zirobwe n'ubuhinga bugezweho, hama gutyo urwaruka urwo ariwo rwose rukamenya aho rutumbera. Bizofasha nk'umuntu wo mu Kirundo azoba yarize amashuri akabona yuko ibyo mutuma bidatera imbere biri mu Rumonge aja muri iyo ntara. Gutyo Burundi nk'uko Perezida wa Burundi yabivuze, burimwo ibintu bitandukanye byotuma urwaruka rutera imbere. Ama ngarutse mu gisata twe duherereyemo, uko naho nyine hari ibindi batokwibagira, nuko hari akaranda kaba karateye gatuma n'iryo terambere ry'urwaruka ryosubira inyuma, nk'akarora ivyo vy'ibiyayura mutwe. Ivyo vy'ibiyayura mutwe biriko biraba vyinshi, bizotuma ari urwaruka rutera imbere maze urundi rwaruka kwende wabo rugasubira inyuma. Niyo migambi rero hatwebwe dufite imigambi itasanzwe, umugambi twe dufise muzo dukora tase umugambi wo gukora ibitaro by'akarorero muri aka karere, hamwe nk'abantu bagwaruka gukoresha ibiyayura mutwe bo muri Tanzania, bo muri Kenya, bo muri Uganda, bo mu Rwanda, bo muri Congo n'ibindi bihugu boza batwitura. Ariko uwo mugambi usaba uburyo bwinshi usaba amafaranga menshi twizere ko natwemenga twava tugashikirwa muri iyo migambi kubera no mugambi n'umugambi mwiza kandi n'umugambi wotuma amagare gwa agenda neza maze rabagagira icyo baterere mu iterambere ariho rero n'ibindi bintu bitandukanye tugasaba ariko rero yuko nanyine cyubahira umukuru w'igihugu iyo ntambwe yarayateye iyo kibi ntambwe yindi yo kugerageza kuraba hajya mbega bajya begeranye mbe bajya bajejwe ibibazo by'ugwaruka abo barugwaruka kubera hagenda uyu bazo wayirayeko
Shuti mwarimu duteze amatwi naha ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikirana radijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro amajwi yashyizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye turifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose